n'Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi.
Bamubwira ko iyo manda ya gatatu atakibazo igiteye. Natwe twamubwiye yuko icyo kibazo niyo nkomoko y'ibibazo byose. Yo rero nta kibuza yuko icyo kibazo kija mu bibazo bizukwirwa.
Uyu ni Leonard Nyangoma wo mu Runani Senared ku biganiro by'amahoro hagati y'Abarundi.
Tukaraba kuntu rero icyo cyuka gituma bamwe bavuga ati twe ndutaha twokwicwa kivaho. Mu bibintu byatubaze ne manda ibindi tubibandanije bitwofa tuvuye muri ibintu.
Naho uyu ni Jacques Bigirimana wo mu Mugambwe FNL ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Arimo kandi nitahuka ry'abasirikare b'u Burundi bari muri Amisom nifungwa ry'agateganyo ry'umunyamakuru Shyaka Kanuma mu Rwanda. Amakuru y'Ijwi rya Amerika turayahera ku yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Loise Bigirimana.
Urakoze Thomas, ndaramutse n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Perezida wa Gambia Yaya Jammeh yasavye ko sentare nkuru y'igihugu ciwe ifata ingingo ibuza perezida aheruka kuva mu matora kurahira ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere. Yarazirije kandi ko atamugambwe n'umwe wari wose urahiza perezida yavuye mu matora. Ibyo perezida Jammeh yabitangaje ku munsi w'Imana kuri televiziyo y'igihugu, aho yatangaje ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa mbere mwaka wa 2017 atari itariki ntarengwa ku impande zose zotegerezwa kurindira ingingo ya sentare nkuru. Abategetsi ba Gambia bavuga ko bishobora gufata sentare nkuru amezi atari make kugira ifate ingingo ku byasabwe na perezida Jammeh. Yaya Jammeh ashaka kurindira ingingo ya sentare nkuru. Yatangaje kuri televiziyo mu kurindira ko ibintu bizoguma uko biri muri iki gihe. Ishirahamwe mpuzamakunguni hamwe n'abategetsi batari bake b'ibihugu byo muri Afrika bari basabye Yaya Jammeh kuva ku butegetsi biciye mu mahoro, ariko gushika ubu aracananye. Ibinyamakuru byo muri Turukiya bitangaza ko ukekwa kuba yaragavye igitero cabereye ku nzu y'ubutambiro i Istanbul buca mu mwaka wa 2017 utangura yafashwe. Ikinyamakuru The Harriet Daily News cyo muri Turukiya gitangaza ko Abdul Kadir Mashari afungiwe ku murwa mukuru Istanbul kuva kuri uyu munsi wa mbere. Ayo makuru avuga kandi ko bariko baramuvura ariko nta bindi birenga ivyo vyamenyeshejwe. Mwamenya ko abanyamahanga barenga 40 bari barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Abantu 39 rero nibo basize ubuzima muri ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 turangije. Nkuko bimenyerewe buri mwaka buri munsi wa mbere ugira gatatu w'ukwezi kwa mbere, Abanyamerika baributse iragi basigiwe na Martin Luther King Jr. Luther King rero ni umunyamerika w'umwirabure yishwe mu mwaka w'1966 1966 aho we guharanira agateka kabirabure. Uwo munsi umunsi wo kwimwibuka usanzwe ari umunsi w'akaruhuko muri Amerika, aho abanyamerika bakora ibikorwa byo gufasha abatishoboye. Baranasanura amabarabara, bagasanura amazu yasambutse ndetse bagafungurira abakene n'abatagira aho barara. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yasavye Abanyamerika kubaho bisunga ibibaranga barwanira agateka kabo kandi bakorera ineza bagenzi babo. Nawe Donald Trump yaranabonanye n'umuhungu wa Martin Luther King aramwemerera ko azoba umukuru w'igihugu w'Abanyamerika bose atakuvangura. Tukiri ku makuru yo muri Amerika, mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo Donald Trump aheruka gutahukana itsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika ngo yimikwe, bamwe mu bashinga amateka ba Amerika baramaze kugaragaza ko batazitaba ivyo birori. Gushika ubu abashinga amateka 27 bo mu mugambwe w'abademokrate nibo bamaze kumenyekana ko batazitaba ivyo birori byo kuri uyu munsi wa gatanu uza. Ibyo bikaba bibaye mu gihe umuhango wo kwimika umukuru w'igihugu muri Amerika wari usanzwe uzwi ko ari ivyo birori vyerekana ukwiyunga kw'abanyamerika. Umushinga amateka yakabuye abandi numwirabure w'umudemokrate John Robert Lewis ari mu baharanira agateka kabirabure kandi yanafatanije na Martin Luther King guharanira agateka kawe. Yatangaje ku munsi wa gatanu ko atazokwitaba ivyo birori kuko ngo itorwa rya Donald Trump ryaciye kubiri n'amategeko ya Amerika mu kuvuga ko agiye kuja ku butegetsi kuko yafashijwe n'igihugu cy'u Burusiya. Abandi rero abashinga amateka 26 bagenziwe baca bamuje inyuma baramushigikira ko batazokwitaba ibirori byo kumwimika byo kuri uyu wa gatanu uza. Igihugu cha Omani cyatangaje ko kuri uyu munsi wa mbere ko cemeye kwakira imbohe 10 mu mbohe zifungiwe mu ibohero rya gisirikare ry'Abanyamerika riri Guantanamo muri Kiba. Amazina canke ibihugu bamukamwo ntiyatangajwe igihe Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yashikira ubutegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'2009 yari yemereye Abanyamerika ko azokugara Burundi iryo bohero yavuga ko riteye kubiri n'ibyo Amerika yemera.
Aya yara makuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook voa radio yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'Abarundi batavuga rumwe na leta byatangiye ejo kuwa mbere Arusha muri Tanzania. Umuhuza Perezida Benjamin Mkapa wahoze ayobora Tanzania yabagabanijemo ibice bibiri, ababa mu Burundi imbere mu gihugu n'ababa hanze y'u Burundi. Umunyamakuru wacu Arusha Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Umuhuza mu matatu y'Abarundi Benjamin Mkapa yabwiye umugwi ugizwe n'abanyapolitike bahunze Burundi ico yibaza ku matati ari mu gihugu n'inkomoko yayo. Biri ku rutonde rw'ibibazo 8 by'inkora mutima bibwirizwa kuzoganirwa ko n'impande zose mu kwezi kwa kabiri kuza nk'uko umuhuza yabivuze. Leonard Nyangoma atwara umugambwe CNDD.
Avuye yuko igihugu gikenye cyane gose ka n'amahoro ataragaruka. Muri byo bibazo hari ibazo byerekeye umutekano, hari ibazo byerekeye kudahana, hari ibazo byerekeye impunzi, hari ibazo byerekeye imanda ya gatatu ya Nkurunziza. Ibiri mu bibazo koko biraje ishinga u Burundi. Ico dukeneye gusa nuko kuko natwege twari twamushikirije ibibazo bimwe muri ibyo twamushikirije twabibonyemo twamusabye yuko yobidushikiriza mu rwandiko kugira ngo dushobore kuvyumva neza twongere tubinonosore. Bamubwira yuko iyo manda ya gatatu atakibazo igiteye. Natwe twamubwiye yuko ico kibazo niyo nkomoko y'ibibazo byose. Yo rero nta kibuza yuko ico kibazo kija mu bibazo bizokwigwa.
Umwe mu miti umuhuza yabwiye abanyepolitike ni leta mfata kibanza ihurikiyemo bose yo kwitwa iy'ubumwe. Frederico bamvuga inyumvira atwara umugambwe Sabanya Frodebu ati yo yoze inyuma.
Iyo niyo yiyumvira ko yoba nk'inyinshi ku bibazo dufise. Twamariye yuko ibyo ari abakuru b'ibihugu benshi bakunda kubyumvira kuko bibaza bati aba bantu bo muri opposition barashonje. Terekano bahakazi no bashira muri leta ibintu byo baca bihibyo ca bibihera. Cyo tumwete si ibyo dushaka twaragiye mu leta turabizi ibyo arivyo. Ko yacavuga ngo muje no muri leta y'ubumwe, yo leta y'ubumwe canke leta mfata kibanze kuri wacu si ico. Nuko hozi leta tumaze kumvikana tukashiraho ayo masezerano. Ahumuriza bose. Twoca turaba ingene dushiraho ileta iza gushira mu ngiro ibyo twumvikanye ko bikuru bikuru na cane cane gupfungura abanyororo gutahukana impunzi gutahukana abanyepolitike gutahukana abasosiyete sivile gutahukana abanyamaradiyo
bamvuga inyumvira aravuga no mwitorariko wabo bashikirije umuhuza nawe akawakira harimo ibibazo byo kubwira leta y'u Burundi kudahindura ibwirizo bashingiro no kwemera kuganira n'abegwa n'amatati bose ku neza y'abarundi
nikindi tinovuga ko twashimikiye ko nikiwa cy'umutekano abantu barara barapfa birirwa barapfa ntacyo tubona kihari cyo tuma abantu bagira umwizero kuko ibigwanisho mu gihugu biruzuye ntibiriko biravayo none abantu botaha gute n'umuntu atashye ahungutse baramufata none wumva ayo mahora ashoboka gute kuko cavuga ati ngo kwitegura amatora y'umwaka mwaka 2020 turamubwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga ibintu byose bimeze uko abanyepolitiki bari hanze
uruhande rw'abanyepolitike bari mu gihugu bo bose ko babibona Jacques Bigirimana twari mu gambwe FNL wemewe n'amategeko twavuganye imbere yuko aja kubonana n'umuhuza
twarashimye cyane dushaka ko twevoriwa muri bijya nyene dushimangire twongere dukorere kuri bijyagize yavuze iba rivyo biba bank de done aba rivyo dukuramwo baziravuze ati kibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo no gutegura amatora yo mu 2020 ayo nayo imigambwe itari mike yavuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyaja mu gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambwe itavuga rumwe nayo ivyinzwe zo twicarira tukaraba kuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ndutaha twokwicwa kivaho mu bibintu vya turaze bemanda ibintu vyiki ntitubibandanije nditwofa tuvuye muri ibi bintu
byabandanije no mwijoro umuhuza mu matatu y'abarundi abonana n'ubwo ruhande rw'abatavuga rumwe na leta baba mu gihugu bitekanuje ko ibiro by'umuhuza bisohora itangazo rya nyuma riri mu rupapuro rw'inzira ico bise feuille de route Pierre Clavin inkuru iyarusha ku bwijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
U Burundi bwiteguye gutahura abasirikare babwo bose bari muri AMISOM umutwe w'ingabo z'amahoro za Afrika muri Somalia niba imishahara yabo n'ibirarane byabo bitishyuwe ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byasabye umushekiranganje w'imigendaranire y'u Burundi n'ayandi makungu kubimenyesha umuryango wa Afrika yunze ubumwe Eloge Wilika neza araduhi inkuru
Ibiro by'umukuru w'igihugu byacishijwe rwandiko kucegera cy'umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Nkurunziza Dr. Sabine Ntakarutimana yandikiye umushikiranganje w'imigendane y'u Burundi n'ayandi makungu amusaba kumenyesha ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika Union Africaine ko Burundi bwiteguriye gushyira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare babwo muri Somalia mu gihe agahembo kabo n'ibirane byose bafitiwe bitorihwa Alemenya mitwa sabwa kandi kuri amatariki yo kubimenyesha kanama k'umwe bwa Afrika na cyane cyane akitondera ku inzego zitandukanye za Union Africaine zifata ingingo zo bimenyeshwa imbere y'amatariki ya 31 uko kwezi kwa mbere azotunganizwa ku inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko muri byose Burundi bushaka kwisunga amategeko Jean-Claude Kalerwandenza ko
abasoda b'u Burundi bagiye muri Somalia basabwe ntibijanye basabwe biciye mu nzira zitandukanye mu nyandiko zitandukanye no mu guhakurayo rero abo bantu bose byaciye ko ni byiza ko abanza kubimenyeshwa rona gihe cyo ubundi gihe kugendera ku mategeko cyubaha amategeko cyubaha ibindi bihugu kandi kirajwe ishingano kwa mahoro muri Somalia no ku isi yose yose asagara gatsimbatara bakamenya yuko ahantu hahoro abasikare b'u Burundi hasigaye igihengeri ntibaze bagire ngo nimwatubariye no bakaba babizi mu Burundi bavuga ati bumwe bugira ushaka twe twakoze ibyo dutegerezwa gukora tuba turindire ko nabandi bakora ibyo bategerezwa gukora twebwe rero nta kosa nta kabi katuvuye ko nta kibi cavuye iwacu twarakoze ibyo dutegerezwa gukora nabo turabarindiriye umwanya wari wose nibigarura bakisubira ko tuza dusubira tugirana imigenderanire myiza
iyo migenderanire n'umukuru w'igihugu bwiwe yari yagarutse ko ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'2016 ico gihe ariko yifuriza umwaka mushasha barundi na mu gihugu aramutswa president Nkurunziza
mu bijanye n'abasoda bacu bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano igikorwa bakoze kirashimishije naho hariho abagiye baradutiga imitego na cane cane mu kwima agashiruka bute abasoda bacu uyu mwaka rero leta turongoye igiye kubihagurukira bibaye ngombwa twitwarire abo baturenganya ako karenganyo gafatiye kugohotera agateka kazi na muntu mu kwima umushahara abawukoreye tuzogaserura dusavye ko amasezerano hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika yubahirizwa mu gihe uyu mwaka w'2016 worangira icyo kibazo kitarava mu nzira u Burundi buzofata ingingo yo gutahukana intego zabwo kuko ari gusesaguza igihugu cacu no kuducura gufuni na buhoro
Imisi 11 imbere yaho inzego z'umutekano zifuriza umujyango w'umukuru w'igihugu umwaka mushasha yari yazisezeraniye ku kibazo cy'abasirikare bari muri Somalia zogikurikirana gushika amafaranga yose arishwe
ibibazo byabuze ari no kubasirikare ndetse na polisi twarumise mu bindi bihugu barahuye n'ibibazo bitatuvuye ko ibyo bibazo nabyo byatumuze kutubagiriza amasezerano twagiriraniye n'ishyirahamwe y'umwe bwa Afrika barinjiranwa ishyirahamwe rya Buraya imwe na rimwe nabo ishamuza makungu oni barabatesha umurongo ariko twashaka kubara ibice tubaganeza yuko iby'abarundi ntibiribwa ibiribwa kandi iby'abarundi turafise ingabe ikomeye cyane ngaha mu isi ni ingabe yo kuburana tuzohurana tuzobatsinda bazohuhuka yaguhaye ndetse bamwe n'idisha kaba ntituzohuhuka batayazanye ni kudushumbusha birimo
U Burundi ni igihugu kigira kabiri gifite abasirikare benshi mu gwa misome bare kugwanya intagondwa za El Shabab ufise ingabo zigera ku 5400 leta y'u Burundi yemeza ko abasirikare bayo bari ko bararenza amezi 11 badakubise jisha gahembo kabo imishahara y'abasirikare bari muri ya misome mu gihugu cha Somalia itangwa n'umwe bwa Buraya ibihugu bigize uwo muryango byafashe ingingo mu mwaka uheze yo kudasubira guha leta y'u Burundi imfashanyo zica mu kigaga cayo bitewe n'injyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 muri iyo ntumbero nyene ubumwe bwa Buraya bwanse gusubira gucisha imishahara y'abasirikare b'Abarundi ku makonti ya leta nk'uko byakorwa kuva mu mwaka w'2007 ingabo z'u Burundi zitanguye kuja muri Somalia ubu rero ubumwe bwa Buraya bushaka ko imishahara ishikira ku makonti y'abasirikare ku giti cyabo ivyo leta y'u Burundi byamirira kure ahivuga ko bisa no gushaka kuyonkora ku ingabo zayo amafaranga yo guhemba abasirikare umwe bwa Buraya uyacisha mu ishyira hamwe ry'umwe bwa Afrika ibihugu by'uwo muryango ari nawo wagiranye amasezerano na leta y'u Burundi biherutse kumenyesha ko bishyigikiye u Burundi mu rugamba rwo gusaba kw'amafaranga y'ingabo zabwo abandanya aca ku makonti ya leta Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwareye rutegetse ko umunyamakuru Shyaka Kanuma afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe anketi zigikomeza. Kanuma aregwa gukora no gukoresha imyandiko mpimbano no kutishyura imisoro ya leta. Asumta Kaboyi akurikirana uru rubanza araduhiye inkuru.
Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere rumaze gutangaza ko hari impamvu zikomeye zituma Shyaka Kanuma akekwaho ibyaha. Umucamanza ategeka ko afungwa iminsi 30. Umucamanza yavuze ko ashingiye ku byo Shyaka Kanuma ubwe yiyemereye ko abereye mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Urukiko rwanavuze ko Shyaka Kanuma yemeye ko yakoze inyandiko mpimbano ubwo yakoraga sheke ziri imishahara mpimbano ya bamwe mu banyamakuru yakoreshaga, aho yavugaga ko bahembwa amafaranga 500,000 buri kwezi kandi ayo mafaranga batarayagezagaho. Urukiko rwavuze ko kuba Kanuma yarafatiwe mu karere ka Kayonza mu masaha y'ijoro ari impamvu zikomeye zituma byakekwaho ko yari ahunze. Umucamanza yavuze mu magambo yati Shyaka ntiyigeze yigengesera mu ngendo yakoraga kandi yari azi ko arimo gukurikiranwa. Izi mpamvu zose nizo umucamanza yahereyeho afata icyemezo cyo gutegeka ko Shyaka Kanuma agomba gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Umucamanza avuga ko kujurira ari iminsi 5. Shyaka Kanuma wari waje mu isomwa ry'urubanza ari wenyine nkuko yaburanye nta mwunganizi afite, nta byinshi yigeze avuga, nta nubwo yavuze ko azajurira. Shyaka Kanuma ubushinjacyaha bumukurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kutishyura umusoro. Shyaka aburana yari yemereye urukiko ko afitiye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro amafaranga arenga miliyoni 60. Asobanura ko yabitewe n'uko ibinyamakuru byandika mu Rwanda byahombye ko ndetse ikinyamakuru cy'u Rwanda Focus aricyo cyari cyarasigaye kigerageza, gusa nacyo kikaba cyari cyarahombye. Shyaka yari yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kurangiza ibigendanye n'igihombo cy'ikinyamakuru cye. Shyaka kandi yaranakurikiranyweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwavuga ko Kanuma yanditse sheke akagenda ashyiraho amafaranga menshi atandukanye n'ayasanzwe ahemba abakozi, akazishyira mu idosiye yahataniraga isoko muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero, agira ngo ahuze n'ibyo komisiyo yasabaga. Ni isoko kandi yaje gutsindira bikavuga ko ryari rifite miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda, byose ngo abikora abakozi batabizi. Shyaka Kanuma yari yakanye yivuye inyuma ko atigeze agira igitekerezo cyo guhimba inyandiko agamije kwiba. Yari yasobanuye urukiko ko yanditse ariya masheke ari kumwe na bagenzi be bakoranaga kandi ko bari babyumvikanye uko bashakaga gupiganira isoko. Shyaka yari yavuze ko nta muntu n'umwe mu bamurega yigeze yigana umukono we ngo amusinyire. Asaba gukoresha abahanga ngo bazerekane ko imikono y'abamushinja ari iyabo atigeze asinya mu mwanya wabo. Ubwo yaburanaga mu cyumweru gishize, Shyaka yari yemeye byinshi mu byo aregwa, ariko icyaha cy'inyandiko mpimbano yari yabwiye umucamanza mu magambo yagira ati nzarenda mpfa ntemeye ko niganye imikono y'abantu nkasinya ku masheke. Shyaka utegeze avuga ko iki cyemezo cyo gufungwa iminsi 30 kijuririye yahise ajyanwa byihuse gufungwa, ndetse ntiyahawe n'akanya ko kuvugana n'umuryango we warimo umugore we n'umubyeyi we bari baje kumva uko urubanza rwe rusomwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Nshuti zacu, ubu noneho Ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yeah.
Ku munsi wa mbere ugira gatatu ukwezi kwa mbere abanyamerika baribuka Reverend Martin Luther King Jr. Dr. King umumenyeshamana w'umubatiste yava muri leta ya Alabama muri leta zunze ubumwe za Amerika niwe yayoboye umuhari w'abaharanira uburenganzira bw'abirabure muri Amerika yasaba ko ibintu bihinduka biciye mu buryo budakoresha ingufu n'ubwicanyi ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2017 yari kuba yahimbaje imyaka 88 yiwe y'amavuko mu kwemera ko ibintu bihinduka biciye mu kubandanya urugamba Dr. King yarateguye yongera agira uruhara mu myerekano itari mike yo kugarariza amategeko biciye mu mahoro Dr. King yigeze kuvuga ko umuntu arenze ku mategeko umushaha wiwe ubimubwira ko ari amategeko arenganya uwo muntu akemera igihano cyo gupfungwa kugira atume abandi babona akarenganyo k'ayo mategeko uwo muntu mu by'ukuri abayerekanye ko yubaha amategeko igihe umupfasoni w'umwiraburekazi yitwa Rosa Parks yarenga ku mategeko mu gisagara cya Montgomery muri leta ya Alabama mu kwanka guhebera umuzungu kibanza yari yicayemo muri bus munyuma yaho agapfungwa kubera ingingo yafashe vyatumye igihugu cyose gikurikirana ivyabaye byongereza mu gihugu igitigiri cy'abantu bashigikiye inyifato yiwe Dr. King yari afise imyaka 39 igihe yagandagurwa ku itariki zine z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1968 yamara iragi giwe rirabandanya nuno munsi muvyo yashoboye gutuma biba igihe yarakiri muzima birimo amategeko yakumira abirabure yiyamirijwe gukumira abandi bifatiye ku rukoba cabaye icaha gihanwa n'amategeko mu gihe abantu bahimbaza ubuzima bwa Martin Luther King Jr. n'intererano ziwe zikomeye cyane yagize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama umuperezida wa mbere w'umwirabure muri Amerika arangije ikiringo ciwe kigira kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu umukobwa mukuru wa Martin Luther King Jr. Dr. Christine King Ferris avuga ko atigeze yibaza mu buzima bwiwe ko yari kubona umwirabure aba perezida muri Amerika. Ubuzima bwa Dr. King burangwa n'amajambo akurikira. Ibintu vyiza bikozwe n'umuntu mu buzima bwiwe bifise akamaro kuruta imyaka abashoboye kubaho.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
ibiganiro byacu birakomeza.
Bikomeze
bibagwe neza, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.